mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe neza nchuti mwese muduteza amatwi. Ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri sanga mwumva saa 10 gushika saa 11 amasaha y'Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Uno munsi twashimye kuganira ku ngwara y'itiro rike yo bita insomnie mu rurimi rw'Igifaransa. Abantu benshi baragira ikibazo cyo kubura itiro cyane intango yabyo bakabifata minenengwe. Ukutavura kare iyo ngwara biba bifise ingaruka mbi zitari nke zishobora kuvyura izindi ngwara zikomeye nko kwibagira n'izindi ngwara zitandukanye. Rero twatumiye umuganga agiye kudufasha gutahura byinshi bijanye n'iyo ngwara yo kudasinzira bikwiye. Ikaze neza rero mwese nkuko bisanzwe tubibutse ko turi kuri Facebook aho mushobora kurungika amatelefone yanyu tukabahamagara mugaterera mugashikiriza ibibazo n'ivyumviro. Adresi yacu nkuko bisanzwe ni radio yacu VOA, radio yacu VOA. Kaze neza mwese mu kiganiro murisanga.
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Ngoye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba watumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi, saa 10.
Radio ijwi rya Amerika mwinjiye muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga. Kaze mwese rero muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro cyane cyane cerekeye amagara y'abantu. Muri sanga y'umuno munsi rero twashimye kuganira ku ngwara ya insomnie. Ingwara ya insomnie mu Gifaransa ni ingwara yo kutagira itiro, ukubura itiro cyangwa gusinzira umwanya muto udakwiye. Abantu benshi baragira ikibazo cyo kudasinzira bikwiye intango yabyo bakabifata minenengwe. Zimwe mu mvu zitera ukubura iryo tiro bikava nko kugira imyitwarire y'ubuzima irenze, hamwe no kugira ibyumviro bitegwa cyane cyane nko kugira ubukene budasanzwe bwugarije imiryango itari mike muri kino gihe nk'uko bivugwa n'abahinga mu buvuzi. Ukutivuza rero kare kukagira ingaruka mbi zitari nke zishobora kuvyara izindi ngwara zikomakomeye nko kwibagira cyane iyo bita Alzheimer's mu Gifaransa, uguhungabana mu mutwe icyo bita depression canke anxiety n'ibindi. Mukigadi rero muri aka kanya muri sanga turaganira n'umuganga yanonosoye kuvura indwara z'imitsi nsoza bwenge n'umuneurologue mu Gifaransa, atubwire byinshi kuri iki kibazo kijanye n'itiro rike. Kaze mutangire numero zacu zanyu nkuko bisanzwe tubibutse ko turi ku rubuga rwa Facebook aho mushobora gutanga numero zanyu mugaterera mu kiganiro ibibazo canke ivyumviro. Urubuga rwacu ni radio yacu VOA. Umutumire rero tutarenze kurandira umutumire ni muganga Nestor Nsengiyumva. Muganga Nsengiyumva akorera ku ivuriro rya Espoir d'Afrique mu Burundi, akaba kandi ari we ayobora igisata cy'ubuvuzi muri iyo kaminuza yaho nyene yitwa Espoir d'Afrique, benshi bazi nka Hope University mu Burundi. Reka twakire umutumire muganga Nestor Nsengiyumva, tubahaye ikaze mu kiganiro muri isanga.
Murakoze cyane ndabashimiye kuri buno butumire mwampaye, kandi ndashimiye abo bose bariko baratwumviriza kugira ngo dusabikanye ubumenyi mu bijanye n'amagara y'abantu na cyane cyane mubijanye ni itiro n'ingwara zitanye ni itiro ingwara y'insomni uyu munsi murakoze
murakoze cyane muganga gufata akanya ko kuganira natwe turazi ko abaganga muba mufisa akanya gato ariko navyo nyine abanywanyi baba bakeneye kumva umuganga basigurira neza na neza inkizi ingwara bakaronka nakajyo ko kumubaza ibibazo muganga rero tugiye ku ijambo insomnie nkuko babenshi bayizi mu gifaransa cyangwa ukubura itiro gusinzira umwanya udakwiye ni ingwara iba yahungabanije ubwonko gute mu bijanye n'ubwonko biba byagenze gute kugira ngo umuntu ase nuwamugaye ntasinzire bikuye kandi abishaka
murakoze reka kumbure maze ndababwire byari tuvuga yuko umuntu afise insomni no kuvuga afise iyo ngwara yo kubura itiro kugira ngo tuvuge ko umuntu afise insomni nuko ubwa mbere ni wa muntu iya agiye kuryama bimugora cyane kwinjira mu itiro no kuvuga ngo iyo umuntu agiye kuryama mu isanzwe nko mu minota mikeya yabwira kuba yasinziriye ariko uyu muntu afise iyo ngwara aramara iminota ishyika kuri 20 n'irenga atarayinjira mu itiro ego icyo kimenyetso cya mbere ikimenyetso kigira kabiri nuko niyo byakunze kuyinjira mu itiro biramugora yuko ashobora kurigumya no kuvuga ngo usanga ariko arikangura ugasanga ariko arikangura cyane inyuma y'iminota 20 30 yarasinziriye agaca yikangura ikindi kimenyetso nuko abyuka kare gusunza uko yari yabitegekanije nimba yari yatwiganije ko aza kuzyuka igihe cy'isaha 11 reka dufate zo mu gatondo ugasanga igihe cy'isaha 9 zo mu gatondo arikanguye ikindi kimenyetso gikunda kwigaragaza ni uko abo bantu baraheza ku murango bakagira ikintu cyo kumva umenga bararushe umwanya wose tubita mu rurimi rw'ikinofunofu fatigue muri icyo nyine bijyanye n'izo za fatigue baragira kandi icyo twita malaise na fatigue ni nkacyo kimwe ni ukumva nyine umenga uragoyagoya ego ikindi bagira ni uko icyo twita attention ni ukuvuga uko umuntu akurikira nk'umuntu ariko aramuganiriza hamba akamukurikira nk'uwo bari kumwe biragabanuka ibyo nyine twita attention bijyana n'icyo twita concentration bigomba kumera kumwe ni ukuvuga gushobora gukurikira iyo umuntu ariko arakuganiriza ukamukurikira mugaheza kuganira ego haribonekeza kandi kunovuga nti gutakaza ukwibagira cyane kuvuga gutakaza ibyo twita memoire tuza kubigaruka ko turi kutavuga inkurikizi ariko hambavu y'ivyo n'abantu ku murango usanga bariko barisinzirirako ni ukuvuga ijoro ntiyari ufite iro rikwiye ku murango naho uzosanga ariko arumva akeneye gusinzira ni ukuvuga uzomusanga mu biro asinziriye uzomusanga mu ishure asinziriye uzomusanga no kuri bora asinziriye hari ibyigwa byerekanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko amwe mu magisida aba uno munsi aterwa cyane n'indwara ya insomni ni ukuvuga abantu bagira ibyo zo kwisinzira ko bariko baratwara umuduga hagaca haba isanganya ridasanzwe ikindi ni uko bagira nubwa nti mu mibereho yabo umwimbi wabo uragabanuka ugasanga by'ukuri biragaragara yuko nimba ya umukozi wa leta atariko arakora neza nimba ari umunyeshuri atariko aronka neza umwimbo ariko kandi biragaragara yuko usanga abo bantu bafise usanga bagomba nuvuga ni gufita inyifato inyuranye nuko abandi bantu bameze hariho nk'indwara twita hariho nk'indwara zituma umuntu agomba gukora nk'ikintu ugasanga nk'umuntu agomba kuja nk'umugukumbu akabigumamo uko nyine cyangwa akagomba kuja mu bijya bya byo kukina za tombora akabiguma mu konyene cyangwa ugasanga umuntu hari aggressive donc abi aggressive no kuvuga atumeze neza byo kuri ego ibyo rero nibyo bimenyetso dukunda dukunda kwigaragaza byukuri kuvuga ngo mbega mu bwonko habaye ikineza na neza habaye ikintu kuvuga hahandi bya bindi dushira muri scanner tukabona duti meze kuno kunuko bya bindi dushira nubwa nti mu bindi bipimo bitandukanye tukabona hariho ibyo ubushakashatsi wanashima butarashobora gusigura neza ariko icyo bikoze nuko haba idurumbanya dukuri ubwonko gukora na cyane cyane ibisikanya gumusi nijoro uko dukoze uko ibiremwa bikoze na cyane cyane ibikoko harimo n'abantu twovuga duti bikoze ku buryo ibikoko byabo haba ibisikanya gumusi nijoro hari amasaha rero yo gusinzira hariho n'amasaha yo gukora hari amasaha yo mu ijoro n'amasaha ku murango ibyo rero bipanzwe biri mu bisanzwe muri kamere kacu iyo kintu bisanzwe iyo horloge no bwa iyo saha y'umubiri isanzwe tuyikoranywe iraheza rero niyo iba yameze nk'ihungabana gatoya ego
murakoze cyane rwose muganga ndumvura bisiguye mu buryo butomoye cyane tugarutse ku cyo wavuze cyerekeye kuba aggressive cyangwa kumera nk'ukara hari igihe umuntu asanzwe nawe nyine batajyamye bikwiye nanjye ndabyibaho nako rimwe na rimwe iyo utajyamye bikwiye ugasanga umengo ibintu byose ntibigushimishije ugasanga umengo washishwe urikurakarira ubusa ibimenyetso koko tubibona no mu buzima bwa misi yose murakoze cyane ego reka rero tuje ku mirongo ya telefone abanywanyi batangiye guhamagara kandi ni benshi cyane tugerageze kubafasha duhere ku witwa Jean Baptiste Nsabimana. Jean Baptiste uratwumva?
Ndabumva.
Amahoro cyane.
Ni amahoro, ndi mu Rwanda mu ntara y'Uburengerazuba mu karere ka Nyabihu. Banje kubashimira no gushimira uwo mutumirwa ariko ntago nari natangiye ikiganiro ntago numvise icyo yaheraheje.
Ego muganga ariko aradusigura ku bijanye n'ikibazo cyo kutasinzira bikwiye, ikibazo cy'itiro rikenya icyo biva ko muri make yasiguye byinshi bijanye n'icyo biva ko n'ingene umuntu aba yahungabanye mu mutwe. Iki kibazo ba ugifise canke ufise ikibazo canke cyumviye?
Nanjye bikunda kumbaho, wenda biterwa n'akazi kenshi umuntu aba yakoze. Ahubwo nagira ngo wenda mubaze nti n'utubazo tubiri, ese ko hari igihe umuntu ahindura ahantu yari ari, tuvuge wenda nk'umuntu akava hano akajya gusura nk'abavandimwe muri Tanzania cyangwa se muri Uganda, yagerayo rwose akamara nk'iminsi ibiri yabuze ibitotsi. Nagira ngo mubaze ni akabazo k'amatsiko, ibyo byaba biva kuki? Noneho nanamubaze nti ese ko mu bihugu bya Afurika kenshi dukunze guhura ibihugu bikunze guhora mu bintu by'imidurumbanyo nko muri za Sudani y'Amajyepfo ibibazo barimo, ese ibi bintu byo kuba haba akajagari nko mu bihugu ugasanga cyangwa se ugasanga nk'abantu barize babuze akazi, mbese ngerageje kubyihutisha nkabishyira mu ijambo rimwe, ubuzima abantu babayemo burashobora kugira ingaruka mu kuba abantu bashobora kubura icyo kintu cy'ibitotsi bikaba byavamo nk'indwara.
Turagushimiye cyane Jean Baptiste. Reka nakire uwundi munywanyi kumbure muganga bishyuriye icyarimwe. Ndumva ikibazo cyawe cya mbere n'icya kabiri. Icya mbere cyari cyerekeye dekalaje, icyo abantu bita dekalaje, iyo umuntu agiye mu kindi gihugu canke yahinduye ahantu yari ari ugasanga itiro riramugoye. Kumbure reka muganga kumbura byishyure, kuko icyo kindi cya kabiri cyoco nacyo nyine kirimo ibintu byinshi cyane wabajije uti ko abantu baca mu bibazo bitandukanye, ingwano, ibibazo bitandukanye, itiro ugasanga rirabagoye. Muganga duhere kuri icyo cya dekalaje, biba bimeze gute? Kuko ndibuka ko nanje mperuka gufata urugendo rurerure birafata nk'indwi yose ugasanga wahungabanye. Dusigura ingene bavyagenze mu bwonko.
Ego murakoze cyane mu gusigura iki wanashimira cambonderaho kuvuga muri usangi ico bivako ico iyo ngwara ivako kuko navuze mu bisanzwe ibimenyetso biyerekana biyerekana ariko mvuge neza ico bivako nico gituma rero kumbure inyishu ikiboneka ndiko ndavuga ico bivako ego ndiko ndavuga ico bivako kumbure hariho wanashima n'abandi bashaka bafise ibibazo bigomba kuja kugenda hiyo novuga nti iki kibazo kumwe n'ibindi uwo munwanya ariko atwumvirize yabajije novuga nti nukubaza ati mbega biva kuki ibintu bigenda gute kugira ngo umuntu abure ikiro ego ubwa mbere reka ndababwira yuko ariko kuri uwo muntu kugira ngo hamwe byoshika nk'ubu nkaka bigatuma bimucikana ugasanga umurongo ntawugumanye ntabwo yari aratwumviriza reka ndababwira yuko urumva iyo uhinduye aho wa igihugu wahora ubamwo canke ahantu wahora uba ukaja ahandi hariho ibintu byinshi bihinduka iyo mbere n'ubwoba hariho bwa mbere abashobora kuva mu gihugu bakaja mu kindi ugasanga n'amasaha aratandukanye ugasanga uya masaha umubiri wari wanamaze kubaka aratandukanye nayo muri icyo gihugu ugiyemo ni ukuvuga ugasanga isaha zitatu zo mu ijoro zaho wahora sico kimwe n'isaha zitatu zo mu ijoro zaho ugiye akona aho ongerageje gusigura ikintu gisanzwe cyane ikindi ni uko nubwa nti aho wahora uba ibidukikije zaho wahora uba anviho nema aho hantu wahora uba aho ugiye ahandi harashobora kuba ari ahandi tuza kubibona mu bintu bituma nuvuga ntibiza gufatafatana kugira ngo abantu babure itiro reka mbere manze ndabivuge kumbure byoca bidufasha hariho nabo baba bafite ibindi bibazo uva gusanga bagiye kurongera inyishu ego nuko rero nuvuga nti ibitera kubura itiro tukunda kubishyira mu migwi itatu twavuga duti hariho ibishyira abantu mu mugwi w'ababangamiwe ni ukuvuga ibibishyirwe bashyira kuri risque risque bibashyira mu mugwi w'abantu babangamiwe tubyita facteur predisposer reka ndabahe nk'akarorero hariho nk'umuntu ashobora kuba mu bwana bwiwe hariho ibintu yabonye hariho ibintu yabonye yarabonye ababyeyi biwe bakubagurana yarabonye papa akubagura mama cyangwa mama akubagura papa cyangwa yarafashwe ku nguvu cyangwa hariho ikindi kintu cyamushikiye nimba yarigeze kuba afise uwo bakundana ari uwo bubakanye cyangwa uwo umukunzi wiwe no kubatubatse hanyuma by'ukuri aramuhemukira hanyuma arakomereka cyane bya bindi bice bituma umuntu agira umwitwarariko nk'uko mwagerageje kubivuga kandi mwakoze cyane ego ibindi ni ukuba umuntu afise zijya ndwara z'amagara mu mutwe muhora mwumva nk'indwara bita za depression nababwira yuko nk'indwara bita depression iyo ndwara wanashima n'umubyo abahinga abaganga banonosoye zijya ndwara zo mu mutwe bafatirako kugira ngo bavuge yuko umuntu afite iyo ndwara ya depression nubwa nti kubura itiro birashobora kubamwo nubwa nti rero birashobora kuvana n'amagara makeya niyo ndwara ya depression ikindi mwigeze kuvuga imyitwarariko y'umuntu iyo dufate nk'umuntu nubwa nti yahinduye icyo yahora akora akazi yahora akora iyo umuntu yahinduye akazi yahora akora akagenda gukora kandi aho ntituvuze aho mbere usanga umuntu agiye gukora akazi ugasanga akora mu ijoro yahora akora akazi ko ku murango aho urumva biraba ibindi bindi mbere nubwo yaba ahinduye akazi bisanzwe gusa akagenda mu kandi kazi naho nyine birakunda guca biza nuvuga ntibishyira uwo muntu mu mugwi w'abantu bashobora kugira iyo ndwara abandi ni abantu nuvuga ntibafise ibintu
bishobora guhungabanya itiro ryabo reka ndabagarorero umuntu arubakanye arafite uwo bubakanye hama uwo bubakanye ataha igihe cy'isaha dufate zitandatu zo mu ijoro aho mu bisanzwe umuntu yabwiriza saa zitatu isaha zine yagiye kuruhuka uwo bubakanye yagiye kuruhuka igihe cy'isaha zine zo mu ijoro hanyuma wa wundi nawe bubakanye atashe igihe cy'isaha zitandatu cyane isaha imwe yo mu ijoro hajya mu buca urumva yuko ni ukuvuga haba hariho ibintu byaje bihungabanya iryo tiro ryiwe nubwa ntiyasaha y'umubiri isanzwe yaramaze kwiyubaka mu mubiri w'umuntu haje ibintu bihungabanya bihungabanya ibindi bikunda kubonekereza muri uwo mu mugwi nyine wiza bintu twita facteur predisposant nubwo biza bishyira umuntu mu mugwi w'abantu bashobora kugira indwara umunyoro wose ni ukuba umuntu afite indwara y'ububabare idakira ni bakarorero nk'indwara z'amakansere amakansere menshi abantu baragira ububabare budasiguritse batazi niyo buva hariho amakansere asanzwe azwi wanashima yuko agenda mu magufa nk'amakansere y'iyo mu ibere amakansere yandi za prostate za bimba mu mubiri bitandukanye aragenda mu magufa amagatera ububabare budasanzwe n'amakansere atagira magufa aratera ububabare budasanzwe budakira kandi bimwe bimwe bataranabona neza wanashima n'icyo n'ukuntu bigenda hariho mugwi w'ibintu kandi navuze ko ari ibintu bitatu ibyo ni ibintu biza bimushyira mu mugwi wabangamiwe mugabo hari ibindi bica biza biba nk'inkabuzo hariho nk'ibindi bica biza biba nk'inkabuzo ni nk'akarorero nk'umuntu yabuze uwiwe yabuze uwiwe cyangwa yatandukanye n'uwo bubakanye cyangwa nuvuga nti yatakaje akazi yatakaje akazi cyangwa yagiye yahinduye akazi urumva uyagomba nubwo ibyo bica bimushyira mu mugwi w'abantu bagenda babangamiwe ibyanyuma kugira ngo bace babaza kuri uwo mugwi w'ibintu bitera indwara nubwa ntihariho ibica biza ibisahiriza ibica bisahiriza hariho nk'akarorero abantu usanga baraba televiziyo bari hajya mu cyumba umuntu ajyamamo ugasanga umuntu ari mu buriri mu gitanda ariko araba bya bindi y'amasanamu y'amavideo haba kuri YouTube zimwe za YouTube ariko abireba muri telefone cyangwa wanashima hariho n'abusanga bafite imbonesha kure mu byumba abandi ugasanga nubwa nti bafise imyitwarariko cyane ubuzima ku buryo iyo yikanywe mu ijoro yikanywe na gatoya ugahita usanga ariko ariyumvira cyane ibijyanye n'imigambi yiwe ibijyanye n'ibintu yifuza gukora cyangwa ibintu ariko arapanga neza mugabo bitameze neza ugasanga bari kubiganira turaza kubigaruka ko ninababwira uko abantu babyifatamo kugira ngo birinde iyo ndwara ariko abandi ugasanga dufate barubakanye nk'umuntu yubakanye afite ububakanye ugasanga bagiye kuryama bari kubaganira muri kirya cyumba baryamyemo turaza kubigaruka ko twe twatanga impanuro ukuntu twokwikingira iyo ndwara kuko turasaba yuko abantu bagiye kuryama kirya cyumba cyo kuryamamo kiba icyumba cyo kuryamamo gusa cyane kurangura amabanga y'abubatse kububatse ariko ntihagire ikintu na kimwe cyo kuganira kindi kiberayo ikintu cyo gupanga umugambi n'umwe kiberayo ego nuba ndageze ngaho ego
murakoze cyane birumvikana ko imigwi itandukanye kandi biva ku bintu byinshi bitandukanye na mpamvu dushima cyane ko muri ko murabiducagagurira tugagerageza kubyumva umwe akumva ikibazo cyiwaho kiri n'inyishu yo hatorera ego reka tubandanye twakira abandi turafise Emery Manirankunda Emery ku murongo ikaze neza
murakoze cyane kumi ikaze kuri radiyo
ego Emery ndabona umenga uduhamagaye uri muri Kenya niyo uri
ego niyo ndi
n'amahoro duga ku ijambo ikibazo cyangwa icyiyumviro
umutumire nari ngomba kumubaza dufate nk'amasaha umuntu aba yashobora kujyama ku munsi ntagira ikibazo uko yobangana n'ikindi cyumvieno baza ifate nk'umuntu agenda nko mu ijoro aho yogiye kujyama nka saa yine aca yafata nk'urugendo agatashika ahantu agiye nko mu gatondo agatayirirwa y'agasasira akavayo ku mugoroba akagera kuryama nko mu kindi gitondo cy'uwundi munsi kigira gatatu ariko agaca aryama ifate nk'uwo murango wose n'igice cy'ijoro arico yo yitwaye ntaba yakwije amasaha yewe yateza kuryama muri iyo minsi ibiri
ni ibintu biba buri gihe cyangwa n'ikintu akora rimwe na rimwe atari iminsi yose ga emer
ifate nka ibyo bigashyika nka kabiri mu kwezi
ego mukanga muganga araza kukwishura urakoze cyane reka tubanze twakire na Eric muganga bishyura icyarimwe Eric Harerimana uraho neza
mwiriwe nari nabonye ikiganiro muza mwatumiriye mutumire cyerekeye ibijyanye no kubura itiro kiwe ndi umuntu wa mbere byafashe muri 2008 kuburyo nashobora kuryama abandi bagasinzira nkarara nkanura nkaza kuronka nk'agatiro nko mu masaha 10 saa 9 ugasanga ukeye iminsi yose sinziriye nk'isaha amasaha abiri yarabandanije gushika muri 2012 niho bimaze kubona yuko bimbangamiye cyane rwose hariho abaganga bo mu Buganda bakorera kuri Avenidora Mission ngahi mu gisagara cya Bujumbura bari bafise faramasi ndagenda ndabiriganira barampa ibinini byashika bitandatu candamara igihe fise ikiro kubera naho naba nicaye nashantera nshaka gusinzira ariko mu nyuma byarasubiriye ndetse na n'ubu ndacari nabyo kuburyo shobora nko guhera nka saa yine n'abandi bagasinzira gihe akagira saa munani ntarasinzira cyanjye ngasinzira nko kuva saa tanu saa saba nkaca sinzira ukaca burinda bucaje ntasubiye gusinzira aho rero hoho mbangize tombora aho nkaronka n'ikiro n'ahandi ho ndicara nyine ngatera amabugaca hamwe nza kuronka agatiro gakenya nka saa kumi rero jese sinashoboye gucomokerwa neza ibyo ari byo mu nyuma niho nacasubirahanda tuvuge haraciye nk'imyaka ibiri ibyo byo gusinzira urumva byo kudasinzira biracabandanya niho nacasubirafatwa n'akandi kagorane nyine nkaza numva tuvuge mu mugongo intera ngaha ku mutumba urumva ku buryo ntashobora no kuryama ngatonekara ukamenga ndashushe nk'uwo basutse kwa mazi ashushe atangorane n'imwe fisi urumva ari ibintu byace bifatana n'ibyo by'ikiro rero bica birambuza amahoro kugeza n'uwo munsi ku buryo nashoboye kwivuza nakoresha amahera menshi yababa hafi ihumbi amajana ane irenga ariko byarasiyo ngwara yakagukira rero kanini ibyo by'iryo tipe narayobewe ikintu na kimwe iyo ndwara yo kubura ikiro iyo myaka yose maze narabuze ikintu byoba byarapfuye kubera n'abantu bibwira bose nta n'umwe ashobora kubitomora ngo ambwire ati hariho uwundi muntu yigeze kubigwara nta n'umuntu n'umwe ndigera numva yigeze kurwara ibyo bintu ngo kandi urumva bimaze ko igihe kinini cyane rwose
ego reka muganga reka twumve muganga kumbura ugume ku murongo muganga tumuhe iminota nk'ibiri mugerageze kuganira twumve kumbura icyo yagufasha canke icyo byaba byaravuye ko muganga iki kibazo cya Eric numva ko akimaranye imyaka myinshi cyane wumva intandaro yabyo ari iyi
ego icyo nabanza kumenyesha ni uko insomni iyo ndwara ya insomni ahitandukanye n'izindi ndwara izindi ndwara murabizi tuvuze nk'indwara ya malariya tuvuga duti iterwa n'umugera wa malariya umubu urakurya hamukagushiramwo novuga nti ujya mugera wa malariya tuvuze duti ingwara ya sida turavuga duti iterwa n'umugira wa sida ingwara y'igituntu gutyo 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 aho ingwara yo kubura ikiro bitanye somo itandukanye nizo zindi ngwara nuko ingwara iza kubera uruteraterane w'ibintu bitandukanye
muganga ntabaciriyemo gato kumbure mwokura telefone kuri au parleur numva umenga hari majeshi wa kwa karagaruka hama muduke ku ijambo
ego ego nari kumvuga nti ingwara aho itandukaniye n'izindi ngwara nuko iza kubera uruteraterane rw'ibintu bitandukanye aho itandukaniye n'izindi ngwara usanga ubwo kikegwa n'umugera uyu itegwa n'iki 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 nico gituma tubide duti kuvuga duti byavuye kuri iki neza na neza n'ibintu bica bigora ahubwo byosaba ko tuba twicaye nawe tukavugana neza tukavugana ubuzima bwiwe aba nubwa ndi mu myaka kiri muto mu myaka kuze nibiki na kahe kazi yakoze niyihe myitwariko yagize yindi ngwara ashobora kuba yaragize kuko nababwiye yuko ino ngwara irashobora kuza kubera ko umuntu afise n'izindi ngwara z'amagara yo mu mutwe ariko ibyo birerekana yuko iyi ngwara irashobora kuza yonyine ikaba ingwara nyene twita insomnia atakindi kintu y'ukuri yabuye ko ikaza ari uko nyine ariko urumva bya bintu bitandukanye nagina navuga biza bigenda bimera nk'ibisahiriza kumbure niyo aza kuba ari ku murongo ninavuga uko twoyirinda ninavuga uko twoyirinda muze kunyibutsa nze kuvuga uko twoyirinda ibyo twokora kugira ngo tuyirinde hanyuma kumbure aza kuronka inyishu zimwe zimwe ariko icyo nacangira ko mvuga hariho yavuze ko yafashe ki ariko iyo miti yamufashije mu kiringo cy'amezi nk'atandatu ariko mu nyuma biragaruka ntibitangaje kubera ko iyi ndwara nyine ya insomnia ego by'ukuri turagira mu byo dushaka gukora hariho imiti ishobora gufasha gusinziriza ariko namwengira mushaka gutahura yuko nk'umuntu nk'akarorero aba nk'akarorero nkawe nko muri bimwe nadondagura duti umuntu yagize iyi ndwara ya insomnia kubera ko afise dufate nk'indwara y'ububabare budahera urumva naho umuntu usinzira ntiwamuvuye ya ngwara y'ububabare budahera ako n'akaroro gasanzwe ego ni ukuvuga imiti turayitanga ego nibyo ariko ikintu cya mbere gihambaye ni ukurondera nubwa nti kuvura cyangwa kugabanya cya kintu bya bintu byamera nk'ibikabura byaba nk'inkabuzo hamwe no guhindura imibereho mu byo ndakuvuga ku bijyanye n'ukuntu twoyirinda sinzi kumbure ngira tuhava duca tubanza kubivuga kugira ngo abariko baratwumviriza baze kubanza kuronka inyishu z'ibibazo bimwe bimwe
ego kumbure twogira ko umufasha Eric n'abandi kugira ngo twumve bimwe bimwe yogerageza gukora muri iki gihe kugira ngo yifashe muri uko kubura itiro muri iyi minsi nyine ko urumva umengo biracabandanye
ego icyo ni ikintu gikomeye cyane urumva nkuko nabivuze navuze nti urumva kubura ikiro birajyana n'ukuntu n'imibereho y'umuntu ari nacyo gituma mu byo dutegereza gukora ikintu cya mbere gihambaye ari uko dusaba umuntu ndavuga nti guhindura imibereho bo ikintu cya mbere turasaba yuko umuntu afita amasaha ndavuga nti adahinduka yo kugenda kuryama metenike lezoheri fixe do leve do kushe tundagize mu kinofunofu ariko ni ukuvuga amasaha adahinduka kugenda kuryama uno munsi umuntu aryamye isaha zine zo mu ijoro hanyuma ajyanye naho akaryama isaha indwi uwundi munsi naho saa moya murumva yuko aba ariko aradurumbanya itiro ryiwe itiro ryiwe abiriho ariko aradurumbanya nicyo gituma hariho wigeze kuvuga mu ngari ya meri wigeze kuvuga ngo iyo afashe urugendo ugasanga amasaha yahora aryama guhera niba hari amasaha yine gaca afata urugendo hanyuma akamara iryo joro ariko aragenda abona ashima n'ikindi gice cy'umunsi hanyuma akazoca afata akaryama akicuza y'amasaha ndagira ndakubwire yuko uba wamaze kudurumbanya ikiro ryawe bitabaye kenshi muzogira ingaruka mbi zimwe cyo kimwe n'uwo bibaye kenshi ariko byo kuri koko nababwiye umubiri uragira isaha muri wo iyo saha rero uyidurumbanije uraheza ukaba ukadurumbanya n'ikiro byawe aho ni kuri ico ca mbere nubwo nico kugumya amasaha adahinduka iyo kuryama ikigira kabiri turahanura yuko imbere yo kugenda kuryama umuntu atoba yari mu bintu bituma ubwonko bukora cyane cindabisigura iyo dufate nk'ubu wari wimeje kuza kuryama hamwe ugasanga uriko urashwana n'umuntu uriko urashwana nk'akarorero n'uwo mubana uwo mubakanye cyanke uri kuri zimwe za ntuzeye yamaze bita feso sosiyo zimwe za WhatsApp za Facebook uri mu bintu mutwe uri kurakoresha ubwonko cyane ibyo biratuma ushobora kugira ingorane mu gihe uri mu mugwa w'abantu basanzwe babangamiwe nicyo gituma duhanura yuko imbere yo kugenda kuryama umuntu amara n'imiburi buri nk'isaha ariko yavuye muri bya bintu bituma akoresha ubwonko cyane na cyane cyane ntabyibagiye yavuye mu bintu birasira umuco mu jisho ni ukuvuga ngo duhanura yuko imbere yo kugenda kuryama umara kanya kadasanzwe nk'isaha wavuye mu bintu by'imboneshakure wavuye mu bintu bya telefone cyangwa bya amatablete by'ukuri uriko uraganira neza wiyumviriza akazi ke uturirimbo tumeze neza ata bintu bikoresha ubwonko cyane biriko biraba haba mu majambo cyangwa mu bintu birasira umuco mu maso ikindi kintu duhanura nigeze kukivuga kare ni uko nubwa nti amasaha yo kugira yo kuryama no kiya kibanza cyo kuruhukiramo kibanza cyo kuruhuka gusa kiri kibanza cyo kuruhukiramo gusa kuko hariho abagenda nuko bimeze nk'izindi ko bavuga mbere abagenda kuryama ugasanga bari koraganira hajya mu gitanda kijya cyuma cyo kuryamamo ni cyumba cyo kuruhuka cyangwa kurangura amabanga yabubatse kububatse nta kindi kintu na kimwe gikwiye kubera ni ukuvuga ngo mwo kwikangura mu ijoro umwe muri mwe akikangura cyangwa mwese mukikangura nta n'umwe akwiye kuvugisha uwundi ikindi kintu kivuga kugura abantu murabizi iyo umuntu akeneye kuza kubyuka kare dufata akeneye kuza kubyuka saa cumi n'imwe cyangwa nda wanshima amasaha yose atakubyukiramo kuvyukira ko abantu barashira ko zimwe sita seveye ta kintu kimwe kituvyura mu gitondo hariho umuntu iyo yikanguye ajya amasaha yo kuvyuka ataragera akikangura dufate hagati mu ijoro uca usanga agiye kuraba aho amasaha ageze iyo umuntu agiye kuraba aho amasaha ageze ubwa mbere wuguye nka telefone umuco urashyira mu jisho burya ijisho rirakorana n'ubwonko disayitema cyangwa nyine atamye ikindi kintu gikiriyemo iyo rero wakije ijya telefone nk'akarorero umuco ukarashyira mu jisho ni ukuvuga ubukanguye ubwonko ego ni ukuvuga rero bisaba yuko wikanguye by'ukuri ntuje kuraba telefone kandi ntuyirahire ngo uje mu byiyumviro birenze ibintu byo gupanga imigambi nimba uri umunyeshuri wiyumvire ngo ikibazo nzokora ejo cya kibazo meze nuku nuku utangure kuzungurusa mu mutwe ibyo mwigisha yakwigishije cyangwa ibyo bantu kubaza oya nuko ikindi duhanura nuko abantu bagiye kuryama imbere yo kujya kuryama bo kwirinda gufata ibintu bikabura ubwonko ahatumeze ibintu bikabura ubwonko no kuvuga nk'ibintu birimo kafeyine turayisanga mu ikawa kafe ariko turayisanga no mu cayi nubwo aba ari nkeya ugereranyije no muri kafe turayisanga no muri birya bindi binyobwa bita by'amasoda by'ama energi hari ubwoko bwinshi bw'ibinyobwa murabibona turabisanga mu binyobwa bitandukanye ikindi kikabura ubwonko ni alukore ijya nzoga zambiye alukore rero biri mu bintu duhanura yuko abantu bokwirinda mu masaha yo kumugoroba amasaha yo kumugoroba z'ukuri ni nta muntu utajya gufata ibyo binyobwa byaba ibyambiye cyangwa ibitambiye nibyo ngo ndavuga muri rusange nibyo ibihambaye nibyo ariko ikindi nkomereza kugira ngo bace babaza ibibazo baba batatomokewe ni uko umuntu aho ajyama hoba arahantu atekanye ntiyabe hari ibintu bimubyura cyane nabivuze nk'abantu usanga bubakanye ugasanga umwe ataha undi yamaze kuryama biri mu bintu bigoye cyane ku buryo biba biriko birahungabanya yasaha nababwira y'umubiri iba yamaze kwiyubaka uri nzihungabanya rero biranahugura kugira ngo usubire kuyubaka kuko kuyubaka biroro biragize biroro bwa mbere mugabe uyihungabanije kugira ngo isubire kuyubaka n'ibintu bigoye cyane
murakoze Emery yari anabajije ati none kuryama amasaha agereranye kugira ngo umuntu ntagire ibyo bibazo yogerageza cyane kuryama nkangara
murakoze murakoze narinda kibagiye umuntu akuze umuntu yakuze yabwiriza kuronka amasaha ari hagati y'indwi n'umunani abantu benshi barahiye nako cyane ugasanga bajyama amasaha nk'atandatu ibyo babyarerekanye yuko umuntu ajyama munsi y'amasaha atandatu kumanuka uwo muntu aragira ingorane zidasanzwe na cyane cyane aho usanga ubuntu bwiwe buri kubunonekara harimo na bya bintu twajya ngo twavuga yo kwibagira kandi cyane ugasanga umwimbi wose uri kuragenda cyane ni ukuvuga rero umuntu akuze yabwirizwa gufita n'ibihuri buri hagati y'amasaha indwi n'umunani uko umuntu aba muto mu myaka niko akenera amasaha menshi nubabwira yuko nk'umwana w'umwaka umwe uzagusanga yagiye gukenera nk'amasaha cumi na rimwe cumi n'abiri kuduga urumva rero ni ukuvuga ngo nafatiye ku muntu akuze muri rusange amasaha hagati y'indwi n'umunani umwana n'amasaha menshi cyane
ego hama amasaha akoza ararenza ko kuko hari n'asanga umwenga yaryamye amasaha cumi kandi akuze navyo nyine byo bituma ahungabana gato mu mutwe
ego by'ukuri umuntu akuze ntakwiye kurenza amasaha icenda urumva amasaha akwiye kuruhuka nubwo nti agereranije ku byigwa byinshi byakozwe n'abashakashatsi ku rwego rw'isi ni hagati y'amasaha indwi n'umunani abaye menshi amasaha icenda agiye kurenza ngaho si sawa agiye kuba munsi cyane naho nyene si sawa ariko gihambaye muri byose si gukwiza ayo masaha gusa ariko ni uko biba uko nyene iminsi yose
yose
tugomba kubivuga mu gifaransa suffisant ni ukuvuga ikiro rikwiye régulier ni ukuvuga bidahinduka biguma uko nyene
bidahungabanyijwe
ego
murakoze cyane Eric nizere ko wumvise inyishu nyinshi ku byo muganga yagerageje kudufasha niba bimwe bitashoboye gutomoka neza uze kugaruka ku rubuga rwacu rwa Facebook urubuga rwacu rwa internet wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com ikiganiro uraza kukibona cyose ku bwinshi bwacu kugira ngo ucumvirize neza usubire wumvirize impanuro za muganga birashaka kugufasha twizere ko bizogenda neza Eric urakoze cyane reka rero tubandanye ku murongo wa telefone twakire Nshushu de Jonge Nshushu turi kumwe ku murongo wa telefone
ego
amahoro neza
amahoro namwe
ego duga ku ijambo amasegonda make ku murongo harimo benshi bifuza kuganira na muganga duga ku ijambo
nshaka kubaza kuri iyo ndwara itandukanye na stress umuntu agira ikaburuka sinjira cyangwa akagira ibitekerezo byinshi ikindi ese biterwa n'iki n'izihe ngaruka zishobora kubaho ku muntu wagize gutyo ese umuntu yayirinda gute
ego nongenda kwibutse ko no kuri Facebook kuri urubuga rwacu rwa internet ikiganiro ze kugisubiramo reka muganga adufashe kuri icyo kibazo cyawe gitomoye neza ati stress na insomnia kuba wahungabanye mu mishaha wawe bitandukaniye hehe nuko kuburitira urakoze cyane de Jean
ego murakoze novuga yuko stress na insomnia novuga yuko bifitaniye ubucuti novuga nti bilateral ariko zongora gusigura mu kirunde mugari kamvuge yuko kimwe kirashobora gutera ikindi bisigura ngo iyo umuntu yagize stress tuvuze stress hariho stress nuvuga nti yimyitwara ariko mu muryango mbega abana babaho gute mbega dufungura gute mbega ko banyirukanye ku kazi bigenda gute mbega bimeze gute iyo myitwara ariko muri rusange y'ubuzima bwiwe reka mbere ngarutse kuri icyo kuko nico toroshye gutahura kuko hariho n'ikindi twita stress biologique aho aba yagwaye akabari indwara yabaye mu mubiri yindi no bw'umuntu yakora malaria cyangwa indi ndwara iyo ni stress mbwani stress biologique ariko ngarukire kuri iyo stress y'ubwa mbere iyo umuntu yagize biri mu bya bindi navuze bikabura kandi bishobora gutera iyo ndwara bitagoranye iyo umuntu nawo afise insomnie iyo afise indwara yo kudasinzira uwo muntu aragira stress kuko ubwa mbere mwibuke umuntu afise iyo ndwara nijoro biramugora kwinjira mu itiro kandi yabyinjiyemo naho biramugora kurigumya murumva yuko nta kintu kibabaye nko kudasinzira reka nababwire yuko mu bisanzwe nababwire yuko umuntu akwiye kuryama amasaha 8 ku munsi umunsi ugizwe n'amasaha 24 umuntu yabwirwa kuryama hagati y'amasaha 7-8 ni ukuvuga bisigura yuko umuntu amara icya gatatu cy'umunsi mu bisanzwe asinziriye kandi muri iki ibi byinshi ubushakashatsi bwerekanye biba bikorera mu bwonko niho ubwonko busubira bukagira icyo twita restoration ni ukuvuga ngo gusubira gutora ingoga kwibwira bugasubira bukamera neza ubushakashatsi bwerekanye ko ariho ubwonko bwunga ibyo twita memoire ibyo umuntu yaba yabonye bukaheza bukabibika bukabihingura kandi bukabibika ubushakashatsi bwerekanye yuko ikiringo nyene umuntu asinziriye muri fande disomeye bita somiye la profo nta cyo twinda kurinda kubirandira ko ubushakashatsi bwerekanye yuko muri ico kiringo niho twovuga duti ahico twita immunite ni ukuvuga bajya basoda batugwanira mu mubiri bijya bitugwanira mu mubiri bituma tutagwaragurika niyo tugwaye tutasinzikara niho byiyubaka cyane mwumvise rero yuko iyo umuntu afise iyo ndwara ya insomni yamaze ikiringo kinini adasinziriye ubwa mbere amara icya gatatu ciwe cy'ubuzima bwiwe kuko nababwiye ko umuntu amara amasaha 8-8 kuvuga icya gatatu cy'umunsi dufashe ubuzima bw'umuntu ku muntu w'imyaka dufate amaze imyaka 60-60 mu isi bisigaye yuko imyaka 20 yabyiza kuyimara asinziriye iyumvire kumara imyaka 20 ufise ibintu bitameze neza ufise ikiro ritameze neza urumva nta stress iza isumbiyo ubajije abantu baburi ite barakubwira bati jewe vrema nibwo ubuzima bwa mbere bubishe nabonye urumva rero insomni na stress kimwe kiratera ikindi
yego murakoze cyane reka kumbure nibutse abariko baratwumva radishwe rya Amerika isamiraniro Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga kumwe na muganga Nestor Nsengiyumva yanonosoye ukuvura indwara z'imitsi nsoza bwenge zo bita abo bita abanurologue ariko aratubwira byinshi ku kibazo cyo kugwanya ukutagira itiro canke kudasinzira bikwiye mu byo yaduhanuye avuga ati kutadurumbanya amasaha yo kuryama no kuvuga kuryama ya masaha nyene buri munsi kugira ngo ntuyadurumbanye kudakora cyane birenze kutaja ku ma réseaux sociaux isaha imwe imbere kuja kuryama kugira ngo amaso yawe aruhuke ayo mataraja mu jisho agabanuke umuntu ashobora kwinjira mu itiro vyihuta akavuga ati ikibanza cyo kuryamamwo kibe gitekanye yavuze kandi ko ikibanza cyo kuryama kibe ari ikintu gitekanye kitari ahantu ho kuguma abantu baganira bavuga byinshi bijanye n'ubuzima bigatuma badatekana mu mutima yabo akavuga ati kandi ni kuryama amasaha 8 akwiye atarenze 9 naho nyene atariko abana bobo baronke 10 turi kuri 12 kugira ngo bashobore gukura neza nibindi byinshi ariko aradusigurira tubyingaruka nyinshi mbi ziri mu kutaryama hariho ukugira uburuhe fatigue kuta concentre kuda shobora kwiyumvira neza gutakaza ibyiyumviye no kuvuga memoire kutibagukuza uribagira birimo gutuma abantu baba aggressive no kuvuga abantu bakara bakarira ubusa kubera uko kuntu kumure baba batajyanye bikwiye ubwo nko butari kurakora neza akavuga ati ukudurumbanya itiro biratuma ingaruka ziza zo kugira imyifato yo kudasinzira cyane ni byinshi muganga ariko aradufashamwo mu kiganiro muri sanga reka tubandanye ku murongo wa telefone ni benshi babandanya kutwakura twakire ku murongo wa telefone hariho ku murongo wa telefone Marc Yuluk ku murongo turi kumwe
Ego turi kumwe.
Amahoro neza.
Amahoro cyane.
Ego Marke uduhamagaye urihehe hama uduge ku ijambo.
Ndahamagaye muri Zambia.
Zambia na mahoro.
Na mahoro.
Ego ikibazo cyane cyumvire kuri muganga.
Mbanje kuramutsa umutumire.
Murakoze amahoro cyane.
Ni nk'icyo ngomba kumubaza cyangwa kumusaba ni iyihe myitozo umuntu yogira imbere y'uko ajya kuryama kugira ngo umuntu ashobore kugira itiro ryiza cyangwa ubuzima bujya butose ku itiro.
Reka twakire uwundi muganga acabishurira rimwe twakire twagira Yezu Marcel amahoro neza mu Rwanda. Marcel uraho?
Amen. Nitwa Marcel koko ndi Kigali mu Rwanda. Mutumi Rwanda musuhukije uyu munsi kandi ndamushimiye ku kiganiro cyiza yatugejejeho. Hanyuma ndashaka kumubaza ku bijyanye n'amafunguro bifungurwa. Hari bakunze kuvuga ngo mu gitondo umuntu abagomba kurya nk'umwami, saa sita akarya nk'umugaragu, nimugoroba akarya nk'umucakara. Ariko ni ibihe biryo ushobora kurya nimugoroba bikasigita ibitotsi byawe bikaba byatuma utabasha gusinzira neza? Ko arondoye biya, arondora ikawa ya nimugoroba n'ibindi bintu byinshi, ariko se nta bindi biryo umuntu ashobora kuba yarya bikaba byatuma umuntu atabasha gusinzira neza? Kuko nkanjye iyo ngiye kuryama kugira ngo nsinzire binsaba kuba mfite akazi ki hafi aho ngaho nkagashyiramo, rwose ntafite umuziki sinshobora gusinzira. Ubwo rero urumva nkeneye ikintu ibindi bintu n'inyunganizi yatuma mbasha gusindura, kandi twabonye ko ibyo ngibyo nabyo atari byiza. Ubwo umuntu yakora iki? Ni ibihe biryo umuntu aba akwiriye kwirinda kurya nimugoroba kugira ngo aryame yumva atuje?
Murakoze muganga kuri ibyo bibazo bya Marc na Marcel. Nitwa ku ijambo.
Ego murakoze. Kuri Marc yabuze imyitozo umuntu yogira, imyitozo natawe yuko ari nk'imyitwarire ibyo umuntu yogira ibyo kuja kuryama kugira ngo bigende neza, nibaza ko natahuye neza. Nuko ahubwo Marcel hari ikintu yamubariye, hariyo yameze nk'umwishura mu byahereje ko kuko yavuze ati jewe imbere mu kuja kuryama iyo numvirije akaziki niho bigenda neza, niho bitangora. Nubwira rero nuze yuko numubwira yuko nagomba ndamwibutse mpora mbwira abantu iyo ndiko nasigurira abantu igituma twebwe kera mu gihugu cy'u Burundi, reka mvuge mu Burundi kuko niho nzi neza ukuntu byari bimeze abantu baramba, nuko imbere yo kuja kuryama abantu barafata ugasanga batiramye ku kwezi, ababyeyi bariko barabwira imigani babwira ibitito ibyo twita ibitito abana bababwira kahise, iwacu usanga rero bariko baraganira hanyuma ugatusanga abana bariko barinjira mu itiro, bariko barinjira mu itiro bagaca bagenda kuryama. Uno munsi uzosanga senaka canke se rugo ari kuri telefone canke yatashateje inarugo nawe nyene ari kuri telefone, abana nabo bari kuri televiziyo bagaca bafata nka fine canke sanga tano zirageze uni mugene kuryama bigaca bigorana na inabivuze. Nuko rero no kuvuga ngo nabivuze ati Marcel ameze nk'umwishwa, ni byiza yuko imbere yo kuja kuryama uko inabivuze umuntu aba ari mu bintu bituma aruhuka, nimba ari kuganira muriko muraganira mwicaye harya muhira, mwicaye muganira n'abana, urabona ko ubuzima bwanagoye tuma twiruka mu ibarabara abantu tutarunka n'umwanya wo kuganira mu miryango, bakakabera kadyo imbere yo kuja kuryama ko kuganira. Kandi nubwo navuze ngo ngo ni ukugumana amasaha yo kuryama atahinduka, nuko naho nyine uwo mwanya kuja kuryama ni kuwurondera itiro ni kuba warirondeka kumwe na kubwira kera babikora bakaganiriza abana hanyuma katusanga basinziriye. Rero yingiye no kuvuga ati ibifungurwa, nuvuga nti ibifungurwa iki ni kibazo abantu benshi bakunda kuvuga ikubaza ifungurwa rero ntanye nyinshi imwe ibifungurwa ubwa mbere mu ijoro tubande tubwe tuti ibya ibyo byose ntihagire ibifungurwa ufungura byinshi mu ijoro, yameze nk'ubivuga nawe nyine ni ukuvuga ngo ibifungurwa byinshi mu bisanzwe ibifungurwa nyamukuru umuntu akwiye kubifungura mwanjye amasaha yo ku murango no mu gitondo, hanyuma mu ijoro ntihagire ibifungurwa byinshi umuntu afungura, ahamanje kuvuga urugezo rwazo
quantité kubijanye na qualité nubwa ni ubwiza bwabyo cyane ico bifasha ahanini murabizi twamagara abantu twamatwabihanuye nuko ubwa mbere biba ari byo kurya bitarimwo amavuta menshi nuko biba ari byo kurya bitarimwo ibintu by'ibinure byinshi ico gituma tubora tuvuga duti n'inkoko ubazi inkoko kura ko kirya 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 kintu cyo hejuru kirya kandi gashatu ko hejuru ugakure ko guko harimwo ibinure bitameze neza nuko biba ari byo kurya bitarimwo muri rusangi amavuta menshi nuko ari byo kurya bitarimwo umunyu mwinshi nuko aba ari byo kurya birimwo utuboga birimwo ivyamwa umuntu abishoboye basi nkarimwe mu ndwi zibiri basi byagoranyemo mu kwezi hakabamwo agafi ariko hambavu y'ibyo byose akongera akanwa n'amazi menshi ikindi urumva muri rusangi nibyo zo kurya twamatwahanuye ku magara y'abantu muri rusangi hamwe no kutarya udafungura ibyo kurya byinshi icyanyuma icyanyuma kugira ngo udatahuye acabaza nuko twamaduhanura yuko umuntu amara n'imiburiburi amasaha abiri ahejeje gufungura imbere y'uko aja kuryama nababwira yuko kumbure sindi tukana cyo kubivuga mugabo iyo umuntu agiye kuryama ubwo nyene aje gufungura hariho n'ingwara ashobora kuzogira muri kazoza si mwese muramaze no gushikirwa ibintu bitakirungurira hajya umvume ngari ibintu bikubira gutima iyo umuntu yatiyagenda kuryama ubwo nyine aje gufungura nubwo atogira iyo ngwara ikirungurira ubunyene inyuma y'imyaka ntazi 10-15 abashaka kuzogira iyo ngwara hariho n'abagira ingwara zikomeye cyane byahereye kuyo ikirungurira rero ni ukuvuga ngo umuntu afungure kare nimba za kuryama saa tatu saa moya abe ahejeje gufungura kandi ntafungure ibyo kurya byinshi cyane byinshi abifungure ku murango cyangwa mu gitondo
murakoze cyane muganga ndumva ibibazo ni byinshi cyane kandi abanywanyi bahurumbikiye urubuga rwacu rwa Facebook cyane twizere ko tuzosubira kuhamagara mugasubira mugasigura byinshi kuko ibibazo ni byinshi bafise kandi iki kibazo cyo kubura itiro kirabangamiye abatari bake ntitwagiye mu bijanye n'ibituma kumbure byo mu buzima bwa misi yose by'inkambara n'ibindi byinshi bishobora kuba bituma iki kibazo ariko mbere ko turangiza iminota itanu dusigaranye tuduce ku mayange ku bijyanye n'abana bakiri bato abana batinya ijoro cyane kuko wanavuze yuko hari ibibazo bitangura abantu bakiri bato abana batinya ijoro cyane barara bararota cyane ibintu bibatera ubwoba ibyo ugasanga biramaze igihe kirekire uwo mwana umuntu yamufasha gute kugira ngo ntibizozane izo ngwara ziko turavuga bakuze zo kubura itiro bakiri bato twovuga yuko twabafasha gute
murakoze cyane hari pikipiki hanze hari ntisi numvise neza musubiremo amajya amavunaguye
umwana akiri muto cyane cyane bajya twumva barota cyane batinya ijoro bakarara bararazirana ugasanga ntibajyamye neza ibyo bikaba umwanya muremure ikiringo kirekire ibyo ni bimwe mu bizotuma kumbure bagira cycle cyane uguhungabana kuryama umuntu yomufasha gute umwana
murakoze cyane ikintu cyambaye ko kwihutira ni ukumujyana kwa muganga kubera no bamenyesha yuko benshi indwara z'itiro bazi ibya ndwara yo kubura itiro ariko hariho izindi ndwara nyinshi z'itiro ariko atari itiro muri izo rero hariho izibonekeza mu buryo butandukanye hariho izibonekeza hariho nk'ingaruka zita apne du sommeil hahandi umuntu usanga nubwa nti mu ijoro umwana ugasanga abahirira cyane birenze gose ariko hakaba na cardio umwana ukamenga impwemu ziwe ziraheze ugasanga impwemu ziwe ziraheze handi agahirira cyane ko birenze gose ubundi nawe ugasanga arashobora gutambuka kandi asinziriye agatambuka akabyuka ugasanga karatambuka mugazi kuri asinziriye rero hari indwara nyinshi z'itiro kumbure murashobora kuzotungana nk'iki ni ingana n'iki gihe duti indwara zijyanye n'itiro hari indwara nyinshi z'itiro rero bisaba yuko agenda kwa muganga kugira ngo barabe nimba hari iyindi ndwara y'itiro asumva afise ngo bayimuvure kuko bamuvuye itiro gusa nta kintu bizogenda neza yego
Muganga turagushimiye cyane gose kukanya mwafashe ko kuganira natwe no kuganira abanyanyo bishwe rya America. Tuzobahamagara kandi twongere tukibandanye kumbure nko mundu wiza kugira ngo tubandanye iki kiyago. Abatashwe kwishugwa ni benshi, dufise bararenga 10-15 bari bifuje kubabaza, ariko akanya nikadukundiye. Tuzogerageze tugire ikindi gice cha kabiri cyo kubandaniriza aho twari turi, kuko impanuro mufise zirahambaye cyane. Ego abatwumva ndabibutse ko twari ko turaganira na muganga Nestor Nsengiyumva akorera ku ivuriro rya Espoir d'Afrique mu Burundi, akaba kandi ariwe ayoboye igisata cy'ubuvuzi kuri iyo kaminuza nyene yitwa Espoir d'Afrique, benshi bayizi nka Hope University mu Burundi, Hope. Muganga rero yaranonosoye ukuvura indwara z'imitsi, insoza bwenge, izo ni neurologue. Yadufashije vyinshi cyane ku bijyanye n'indwara ya insomnia, indwara yo kutagira itiro rikwiye, indwara yo kubura itiro. Muri make akaba yaduhaye impanuro zitandukanye zo kugerageza kugwanya iyo ndwara. Tubibutse ku rubuga rwacu rwa internet yuko mushobora kuja mukumviriza zimwe mu mpanuro yaduhaye. Ni wezi tatu akaburungu radio yacu voa@akaburungu.com. Murakoze mwese, muganga turabashimiye. Mwari muri kumwe na Oyani Tangishaka, ndashimiye Nadia Taha mu buhinga bw'ivyuma. Murakoze.
Zaye mugaheka tubifurisha mahoro n'imigisha waho muri hose kwisi dore ntacyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba.